Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jody Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Twamaze kubona yuko abantu benshi baza gufungwa bafise ibibazo by'amagara, twabonye n'abaza bafungwa bafise ibiro bike mu Gifaransa babita ngo n'abasupwa cyangwa bafise ibimenyetso byo gufungura nabi mu Gifaransa baba bya malnutrition n'ibinyene by'igituntu. Turahora tubona abantu kenshi baje bafise ibimenyetso by'indwara y'igituntu.
Uyu ni umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba mu gihugu cy'u Burundi agerageza gusigura igituma hari abapfungwa bari muri iryo bohero bavugwa ko indwara y'igituntu. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikije ko leta yiwe yiteguriye kuba hafi no gufasha ababangamirwa n'igihuhusi gikomeye kivanze n'imvura citezwe mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika ku nkengera ziba hari Atlantique. Ico gihuhusi cataziriwe Florence kivugwa ko kizoba gifise umurindi birometero 220 ku isaha. Abagendereza ibihe bavuga ko amareta ya Carolina ariyo azotangura guterwa kuva mu ijoro ryo kuwa kane canke kuwa gatanu mu gatondo, bigashoboka kandi ko amareta ya Virginia, Maryland na Washington DC afise amahigwe nayo nyene gushikirwa. Abanyagihugu barenga umuriyoni nibo bamaze guhunga amareta ya Carolina ya ruguru niyo umanuko hamwe n'umanuko bwa Virginia. Abahinga bakavuga ko iki gihuhusi Florence gishobora kuba igikomeye cyane kizoba giteye amareta ya Carolina mu kiringo kirenga imyaka 60. Leta Vatikani itangaza ko umwungere wa Ekleziya Katolika wa Papa Francisco azobonana n'abarongozi ba Ekleziya Katolika muri Leta Zunze za Amerika ejo kuwa kane. Ni nyuma yaho Papa yagirije kuba yarirengagije ivyaha vy'ubusambanyi vyagirije umukardinali w'umunyamerika Kardinal Daniel Dinardo arongoye inama y'abepiskopi aha muri Amerika. Yari yavuze ko afise igishika cinshi co kubonanira imbonankubone na Papa, ivyo vyagirije bimaze kuja ahabona azokwitabira iyo nama. Papa Francisco shikubu ntacaravuga kuri ivyo vyagirije aha muri buka ku Ekleziya Katolika mu kwezi kwa munani yashikirije raporo aho abapatiri barenga 300 bagirizwa ivyaha vyo guhohotera abana barenga igihumbi mu kubasambanya muri leta ya Pennsylvania aha muri Amerika mu kiringo c'imyaka 70. Umuhari w'iterabwoba wa leta Kiislam uremenga ko ari we wakoze igitero c'umwiyahuzi cabaye ku munsi wa mbere ku cicaro gikuru c'ihinguriro ry'ibitoro ry'igihugu ca Libya kiri ku murwa mukuru Tripoli, nk'uko bishikirizwa n'ibiro vya Leta Zunze za Amerika bigenzura abakora iterabwoba. Abakozi babiri b'iyo kampanyi barapfuye, abandi 10 barakomereka, 3 bagavye ico gitero nabo nyene barishwe. Ishami mpuzamakungu ONU rikavuga ko riteye ivyasi ico gitero c'iterabwoba. Amak, itororokanizo ry'amakuru ry'umuhari wa leta ya Kiislam, ryatangaje ko ico gitero cagabwe ahari inyungu z'ubutunzi z'amareta yise ayibicanyi. Kuvaho Muammar Gaddafi agandaguriwe mu mwaka w'2011, Libya camye ari igihugu kiri mu ndyane zishingiye kuri politiki. Adijugi Amerika isamirana Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakenga y'ukwandura ingwara y'igitunu ni yose ku banyororo bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gihugu cy'u Burundi mu gihe bamwe mu bari muri iryo bohero bemeza ko abarenga ijana ari bo bakitswe n'iyo ngwara. Ubuyobozi bukuru bwa Mpimba bwo burabihakana. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi basigura ko hari kwavugwa abatarenga 24. Ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Mpimba nuko abanyororo babangamirwa n'ingwara y'igitunu bipfuye kukubaho nabi na cyane cyane ukutaronka imfungurwa zikwiye hamwe n'uburaro budashemeye. Ariko umuyobozi mukuru w'amabohero yo mu Burundi Gervais Hajayandi asigura ko babakira basanzwe ari bantamagara.
Turamaze ko nayo ko abantu benshi baza gufungwa bafise ibibazo by'amagara. Twabonye n'abaza bafungwa bafise ibiro bike mu Gifaransa babita ngo nabasupwa cyangwa bafise ibimenyetso byo gufungura nabi mu Gifaransa baba bya malnutrition. Nibyo by'igituntu turahora tubona abantu kenshi baje bafise ibimenyetso by'ingwara y'igituntu. Rece dukora nuko cyatubasha kuri programme kuko uyu muntu yinjiye mu ibohero turamuraba ko amagara yiwakwiye, turafise services zanavuze z'amavuriro bakaraba yuko afise ibiro bikwiye, bakaraba yuko atangwa arafise arugwaye araja ku muti cyangwa akajya mu bitaro. Turafise n'abaturyamika abagwaye mu mabohero arugwaye agashikira agwara mu bitanda cy'umugwayi hanyuma akazojya mu bitanda by'abandi aruko yakize.
Ku gitigiri cy'abagwaye igitunu mu ibohero rikuru rya Mpimba kugeza ubu ntigihurizwa ko n'abakurikiranira hafi abo banyororo. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko kugeza ubu bariko bavura abagera kuri 24. Ariko amakuru dukura muri iryo bohero yemeza ko abarenga ijana aribo bakigwaye, abagera kuri 30 bakaba bari ku musego. Ivyo umuyobozi mukuru w'amabohero ari mu gihugu Gervais Hajayandi ahakana.
Aba ko hari abantu bashika ijana no kubesha. Turafise gusa kuri ivyo igituntu muri kumuravuga twari sandu sabagwaye 16 ku Mpimba basanzwe agwaye igituntu mugabo nabo n'abantu bamaze imyaka myinshi bamaze nk'amezi hariho ufise amazi nk'amezi 6 ari gukora kuri kirango n'abaganga bari ku miti. Abo ari ntashobora no kwanduza abantu kuko uri ku miti ku gihe kanaka hagerege udashobora kwanduza abantu. Ibishasha nuko buri hariho abantu bane nabo nyina amaze nk'iminsi 7 cyangwa 8. Abo bane baje bafise ibimenyetso by'igituntu hanyuma nkuko tubikora ku bandi bagwaye ingwara zitandukanye. Iby'igituntu maze ko cyandukira cyane cyane abantu baba hamwe ari benshi, abantu ko arabashyize ahantu bibana batabana abandi. Hanyuma baganga nabo dufise mu mabohero bari kurakurikirana ku munsi ku munsi baraha miti.
Aha rero abanyororo bafise amakenga ko bashobora kwandukizanya iyo ngwara. Ni mu gihe iri bohero rikuru rya Mpimba rifungiwemo abaharugwa ku 370. Kubw'ivyo urongo ishirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo Shimira Imana Jean Marie abona ko nubwo yoba umufungu umwe agwaye igitunu akwiye gushigwa ku ruhande kugira ngo ntiyandukize abandi.
Tubanje kuvuga ko ari umubabaro mwinshi kwa bene wacu bari mu mabohero usanga bagwaye igitunu hanyuma muzi neza n'usanga yidegembya igitunu ko ari ingwara mbi, ingwara cyane cyane yandukira by'ukuri abo bantu bari bakwiye kujya ahantu habonyene kugira ntibandukize abandi. Nicyo gituma twafashe ingingo mu ishyirahamwe iwacu ko tugiye bwana bwangwa kuja ku Kivi kugira turabe yuko abo bagwaye bariho hanyuma tuzoca tugira icyo dusaba leta n'ubushikiranganje bw'ubutungane n'ubuyobozi cyane cyane bukuru bw'amabohero mu Burundi.
Muganga Jean Bosco ugira uko ishaka avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko bariko barakurikiranwa neza babifashijwemo n'abaforoma basanzwe bafungiwe muri iryo bohero. Ni mu gihe abanyororo bizi iby'ubuganga ari bo bakurikirana abo bagwayi b'igitunu igihe cy'ijoro. Nubwo biruko tukibutsa ko abafungwa bategerezwa gufatwa kumwe n'abadafunzwe mu gihe bakitswe n'amagara nk'uko biri mu masezerano y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ubw'ubutungane. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane Ndonse arakenuye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi. Ntumwidasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku Burundi Michel Kafando yasozere urugendo rwe mu gihugu cy'u Burundi. Kafando akaba yabonanye n'aberwa n'ibibazo by'abarundi aho bashimikiye ku bijanye n'ibiganiro bigira gatanu bizohuza abarundi mu gihugu cya Tanzania atagihindutse. Mu itangazo yasohoye kuno wa gatatu avuga ko ataja mu gihugu cya Tanzania nyene kubona n'umufasha mu biganiro by'abarundi Benjamin Mukapa. Byinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu i Bujumbura Raymond Zimana.
Nk'uko biri mu itangazo iyo ntumwe idasanzwe yashize ahabona kuri uyu wa gatatu, Michel Kafando yabonanye n'abaserukira leta, abanyamigambwe bari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike cyane cyane abaharanira agateka k'abakenyezi hamwe n'abaserukira amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi. Iyo ntumwa idasanzwe yemeza ko babonanye n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu kandi baganiriye bumvikana ku bijanye n'imigenderanire y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI n'u Burundi no ku biganiro bigira gatanu bigiye gutunganywa mu gihugu cya Tanzania kandi ko Leta y'u Burundi izo kwitaba ibyo biganiro bitunganywa n'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Abandi babonanye na Kafando n'abari mu migambwe ikorera mu Burundi harimo n'urunani rw'abatavuga rumwe na Leta Amizero y'Abarundi. Kafando amenyesha ko bavuganye kukungena ibihe bya politike byifashe no gushaka ko abanyepolitike mu guterera kugira abone kumwumvikano ku ngorane ziri mu gihugu cy'u Burundi. Uyundi mugwi wabonanye n'iyo ntumwa nk'uko biri muri iryo tangazo n'uwo baserukira amashyirahamwe y'abakenyezi. Aho naho iyo ntumwa yemeza ko bavuganye ku ntererano y'abakenyezi mu biganiro bigira gatanu byimirije. Kiretse iyo migwi, Michel Kafando yarabonanye n'abaserukira makungu. Ahavuga umunyamabanga w'ishyirahamwe CIRGL igizwe n'ibihugu bifise ibiyaga binini, ubuserukira urongoye inama y'umwe bwa Afurika hamwe n'abaserukira ibihugu byabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi. Abo nabo kiretse iby'ibiganiro n'ibya politike baravuganye n'ibijanye n'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Kafando yemeza ko imibonano yabaye mu mwumvikano ntangereka, habaye ukuvugisha ukuri ku mpande zose. Iyo ntumwa ikemeza ko ishima ko aho babonanye bose bafise ishaka ryo kuja hamwe kugira habone ku muti ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi, na cane cane kuvugana ibyo batumvikana ko byose mu biganiro bigira gatanu byimirije. Iyo ntumwa isaba makungu gufasha utwigoro twa Leta mu bijanye n'iterambere, ikamenyesha ko ica ibandaniriza urugendo mu gihugu cya Tanzania ahigiye kubonana n'umufasha w'umuhuza mu matati y'Abarundi Benjamin Mkapa. Michel Kafando akaba yaramaze indwi mu gihugu cy'u Burundi, akaba yahaje inyuma y'intumwa z'umufasha w'umuhuza aho nazo zabonanye n'abegwa n'ibibazo biri mu Burundi kugira bategurire hamwe ibijanye n'ibiganiro bigira gatanu bizobera mu gihugu cya Tanzania. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda zivuga ko zitazokwihanganira na gato abayobozi ba karuswa abanyagihugu. Ni mu gihe ahi Rusizi mu gisagara ca Kamembe havugwa ikibazo ca ruswa yakwa abashaka kubaka canke naho gusanasana amazu badafise ivyangombwa, utagitanze urasenyurirwa. Muvyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu Temistocle Mutijima akorera mu karere ka Rusizi.
Ugutoranywa kumuji wa Kamembe muyunganira mu rwa mukuru Kigali kwatumye hari bice bimwe byawo bigenerwa kubakwa amazu bigaragara kwa saba mikoro abatuye muri iki gihe badafite. Ubutegetsi ku rwego rw'akarere bukavuga ko abadafite amikoro yo kubaka amazu ajyanye naho batuye muri iki gihe bashobora kuhagurisha kubafite ayo mikoro bo bakubaka hagenewe abamikoro aciriritse. Icyakora bigaragara ko hari bamwe mu baturage bubaka badakurikiza igishushanyo mbonera cy'uwo mugi, aho babikora binyuze mu bwumvikane n'abayobozi b'inzego z'ibanze, ni ukuvuga mu tugari no mu mirenge, yewe no mu midugudu, abo bakabaka amafaranga. Aha, kuri uyu wa kabiri, mu nama n'abayobozi bo muri umwe mu mirenge igize igice cy'umugi wa Kamembe, Bwana Kayumba Ephrem utegeka akarere ka Rusizi arabaza umwe muri abo bayobozi ibirebana n'iyo ruswa baka abaturage.
Ubu ngubu nifata historike aho birobaniya wowe na ntunze na ntuzuriya mudugudu muzambwira ko ari amafaranga aboneza kuri mobile money ari umwongurike ko mutari abajenti ba mobile money ngo tuvuge ko mu bikuza mukanabitsa ari amafaranga buriya muzambwira ko arayo ndashaka kuzagenda bakajya kuri historike ya buri umwajenti wa mobile money wongera amahirwe y'ibikeneye ibimenyetso bisimusi.
Mu bigaragazwa n'ubutegetsi bwite bw'akarere bisa naho hari igiciro runaka cyagenwe n'abakaruswa muri ibi bijyanye n'imyubakire, aho ishobora kuva ku bihumbi 50 kuzamura bitewe n'aho ikibanza cyubaka giherereye, utayabonye akishora mu kubaka nawe bikarangira inzu yisenywe. Ibyo ubutegetsi bukavuga ko ntaho bitaniye no kwangisha ubuyobozi abaturage.
Ntabwo waba umuyobozi ngo usange ufata ibyemezo bitandukanye ku bantu bafite ikibazo uvuge tutari kwangisha bari ari cyo bakoze. Muturage yagiye bakakata kubera ko baragiye bari kugenda bashimira ko bakoze akazi ke akazi keza akazi bakora. Ariko ikibazo ni iki, hafi y'uwo muturage hari umwe wari warubatse adafite kurenga basenyera umwe undi barasa wa undi basenyeye asigara yumva ko yari ari mu burenganzira bwe bwo kubaka none bamusenye undi barore niba ari icyo tugira abaturage usanga bijujutse rero kandi uretse ko batarabyemera bamusabye ibihumbi 500
uyu mutegetsi akaba yahise ategeka abo bashinjwa kwaka ruswa abaturage kwandika amabaruwa bisezerera mu mirimo
ndase mu bajyanye bandike bigure mu bajyanye cyangwa kugira ko urunaka mugende mwandike mwegure mwese ko muri bane utabishaka ubwo turaza kurebutira kuri
abo begujwe bari mushinzwe imyubakire ku rwego rw'umurenge ndetse n'umuyobozi w'akagari baravuga ko ibibavugwaho batabyemera mu magambo yabo bubahirije ibyo bategetswe nk'intore
ngewe muri ngewe nta kintu mutuma namwanyu ncira iyo ba uriya nyirukubaka wenda ari we waje agahagarara hano akavuga ati muyobozi ndagushinza wanyatsibi cyangwa se akaba ari n'ibindi nta kindi kintu narimo mvuga nk'intore iyo intore nkuri ivuze ugomba kuyubaha
bampagurukije gusa noneho kubera buryo ki kwatuyobora mu nama cyangwa se amabwiriza twatirimo guhabwa numva nange nshobora kwandika nsezera ariko mu by'ukuri nabwo mfite akangurumwa kubera ko nta bwisobanuro nigeze ntanga ku byo nashinzwaga
uretse naha muri Rusizi ikibazo cya ruswa ivugwa mu bijyanye n'imyubakire gikomeje kuvugwa hanini mu bice by'imijyi hirya no hino mu Rwanda ariko imwe mu miryango irwanya ruswa n'akarengane irimo n'uwa Transparency International ishami ryawo ry'u Rwanda ikagaragaza ko inzira igoranye binyuramo ngo ushaka kubaka abone icyangombwa cyane cyane be naha mu mijyi iri mu bitiza umurindi imyubakire inyuranyije n'amategeko idatana na ruswa ikindi hakanavugwa ikibazo cy'ibishushanyo mbonera by'imijyi bihabanye n'ishusho nyirizina y'amikoro y'abayituye icyakora inzego z'ubutegetsi zo zikavuga ko ikiguzi bitwara abanyuze muri izi nzira za ruswa kirenze kuri byo zibasaba ngo bahabwe ibyangombwa byo kubaka binyuze mu nzira zemewe n'amategeko. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima, urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza gusubirayo handi hato tugeze mu makuru avugwa mu gisata c'impunzi, ariko turuhuke hama tuyabanzirize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avugwa mu gisata c'impunzi tuyahereye mu mutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Havuga umukobwa uri mu kigero c'imyaka 16 y'amavuko mu ikambi ya Murongwe iri muri sector ya Mutambara ni muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo yanizwe yishe ejo ku itariki ya 11. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yagiranye ikiganiro ku murongo wa telefone na Nzavyimana Edouard umwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Murongwe amubwira ivyo uwo mwana w'umwigeme yagandaguye.
Bona impunzi yitwa Shugwe Gimana Greta yariga mu mwaka w'8 aho bita Igaseki. Hari mu gihe cy'imvura iri kiragwa tasha avuye ku ishure kubera mwigisha wiwe yaramubwiye ko biga ku mugoroba. Atashe rero niho yacahura n'abagizi ba nabi. Nyuma rero yuko imvura ihishe abantu batanguye kurengana niho baca babona ikiziga cy'uwo mwana kitambaye n'impuzu n'imwe kiryamye ahantu bamunigishije igikwembe yari yambaye impuzu zose atanimwe yambaye. Ni ukuvuga bacatora rero ikiziga ciwe baca bakijyana mu ku bitaro byo ngaho nyine katarukuru gushika n'umwanya turiko turavugana niho icyo kiziga kiri.
Ababonye icyo kiziga hari abavuga yuko yaba yarafashwe ku ngufu hanyuma baza kumuniga.
Inyuma yuko ibyo babivuga abaganga baremeje yuko batamufashe ku ngufu, mugabo uri kurabira ababyaboneka yuko ari abantu bashaka kumufata ku ngufu kubera n'agahuzu k'indani bari bagatabuye nta mpunzi n'imwe yari yambaye.
Nyuma yaho rero bamunigiye n'iki komisiyo y'igishinzwe impunzi ariyo CNR yabiri gukora kuri ubwo bwicanyi bwakorewe umwana w'umukobwa.
Ni ukuvuga bavuga ko biri mu matohoza, mugabo gushikisa turiko turavugana impunzi zo ngahe murongo baciye bafata ingingo yo gukura agasoko gatoya kari hanze y'ikambi bakinjiza indani mu ikambi ku buryo bwo kuvuga yuko bo bari abakongomani babigize ku buryo bwo kuvuga ko badashobora gukorera hamwe ikintu na kimwe.
Nuko yari Nzambyimana Edouard umwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Murongo yaho yari kwaraganira na Vedaste Ngabo ku murongo wa telefone ku vyerekeye urupfu rw'umwigeme Ishugwe Ry'Imana Greta yagandaguwe anizwe ku igenekerezo rya 11 kwezi kw'icenda 2018 hari ejo ku munsi wa kabiri. Tukiri mu vy'impunzi mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama mu Rwanda haravugwa ikibazo c'abakobwa menshi batwara inda zitifuje hamwe n'imisore inywa ibiyayuramutwe. Zimwe mu mpunzi zivuga ko bitumwa nuko urwaruka taco rufise rukora ushikiranganje bujejwe impunzi hamwe n'inzego zibaserukira bakemeza ko bagerageza kurwanya ubwo buhumbu naho bitaborohera. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aherutse muri yo kambi ya Mahama.
barazitwara mu nyane hatari na urabyumva nubuzima bubi nyene bwo mu nkamba
ariko ritwengera kubera ndamubajije ikibazo azi neza ko chama cha hibonekeje ni cerekeye indazi tifujwe mu bakobwa bakiri bato batarubakizabo uwo mukenyezi ayetse umwana ubundi nawe amufise mu ntoki ataduhe katuri benshi abafise abagabo n'abatabafise
habazitwara bafise abagabo hariho abazitwara batabafise urumva nyene biragoye ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugyango nabo baronke kuntu boba
ubundi nawe ati byose bitumwa no kubura ico umuntu akora maze ubuhumbo bugahabwa indaro yamara uwo muvyeyi abazwa nuko abakobwa batwara izo nda babikora mu kutamenya ingaruka mbi bigendana abahanura kwihangana mu buzima butoroshe barimwo
abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu nukubahenda amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda amara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko uko nawe nyene umubiri uba wamugoye ashobora kuba avuga ati jyewe n'ubundi ngirempfe n'inzara reka ndondeze uburyo nohendana agahendana muri ubwo buryo ugasanga yandarayitwaye adafise niyazoyijyana n'uwayimuteye umwana akamwanka
yongera koko abasore nabo bihereza ibiyayura mutwe biri mu inzoga zikaze canke itabi rikaze
barangwa nyene ivyo bitabi bakanywa ivyo biyoga urumva nyene ko atari byiza kuba bona binywa mbese abakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wewe utokwipfuza kuba bona bibona yego
aba nabo batse byo byebura mutwe birimo bituma haduka ingeso mbi harimo nizo nda zitifujwe
barabinywa arije babibuza no ngaha mu nkamba ariko baguma babizana nyene barabikora nyene nawe urabyumva nane numva ko babanywe ibintu bituma bibayayura mu mutwe ega kwiba babitegwa n'inzara bafise icyo bajya ntibogenda kwiba
abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba
umwe mu basore twaganiriye wewe naho adahakana ko biriyo amenyesha ko ibyo biyayura mutwe atari byinshi
ibyo biyayura mutwe twibinywa tubikuye hehe ko atabo tubikura iyi nkambi kandi kikijwe n'abapolisi abasirikare twobikura ziganigwa hehe za waragiye ko nakayuki bayikuye surudu wiri bazikuye n'amaburiburi twinywera turubozonye nukanyoye nawe nyina bavuga ati afise nk'umujyango hanze yakamuhaye
ubuserukishiramwe ASER mu Rwanda yemeza ko amashiramwe mpuzamakungu atandukanye yitaye impunzi harimo na ASER akora ibishoboka byose kugira impunzi zigira amagara meza hame no kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye indwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondoka
SGBV protection
ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda bumenyesha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo bukinga ayo mabi yo gutwara inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato hame no kugwanya ibiyayura mutwe ubwo bushikiranganje bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu mu ikambi abaremesha kiyago n'abaserukira abandi n'igihe cyose abaje inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibireka kuvugwa mu ntumbero yo ku yirinda ni mu gihe igice kinini c'abarundi barenga 58,000 baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama bagezwe no gwaruka Pierre Clavier ni nkuru ikigali ku bwijwi rya Amerika
Kwanyaburunga
ni kiganiro cijwe rya Amerika
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwanyaburunga kihijambo abarundi ba mu migwi itandukanye
Kwanyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba Kwanyaburunga
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukanya ni kiganiro cy'amagara yacu No musi kiganiro cengene tubungabunga magara yacu kidushikana neza na neza ku bitaro bikuru vy'akarere ka Gitega mu gihugu c'u Burundi aho abakenyezi bashika ku 180 bafise igitereko canke urwinjiro rw'igitereko vyasohotse ari bo bituye ivyo bitaro muri ano mezi atatu aheze Murongozi bw'ivyo bitaro basigura ko ari kubera habonetse abahinga bavura bene izo ngwara barungitswe n'igihugu c'Ubushinwa, ivyo bigatuma ibitaro bitandukanye birungika abarwayi igitega. Ni mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu igitega Fidel Antoine Sabimana.
Jacques Nduwimana arongoye ibitaro by'akarere ka Gitega avuga ko kubona ivyo biharo byaraduze cyane muri ano mezi atatu aheze, ariko bera umuzo w'abaganga barungitswe n'Ubushinwa gufasha kuri ivyo bitaro. Abaganga b'abahinga mu byo kubaga abakenyezi baje mu mugambi wo gufashanya hagati ya Leta y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa. Muganga Li Wen Yuan, umwe muri abo baganga b'abahinga mu bijanye no kubaga abakenyezi, yarazanye n'ubuhinga butamenyerewe mu Burundi bita bilanche mu Cyongereza. Muganga Nduwimana Jacques aradusigura ubwo buhinga.
Ubuhinga bwo kushobora gufasha umubyeyi bijyanye n'inkurikizi y'uko abahejeje nko kwibaruka, ugasanga igiteko kiriko kirava cyane. Abaganga dufise twara dufise hano ugasanga bashobora gushaka gufata nk'ingingo yo gukuramo igitereko, naho twavuze yuko ubuhinga bakoresha bikongora kuvuga mu bwo guhagarika ivirana ry'amaraso igitereko, ibyo bita mu gifaransa cyangwa muri mu mvugo y'ubuhinga ibyo bita la méthode de bilanche. Iyo rero yatuma rero bashobora guhagarika uko kuvirana kw'igitereko batarinze gukura mu gitereko, kuko nibwo buhinga tubona bari bazanye ubushasha kandi bakwarigisha n'abandi baganga bakorera ngaha.
Uretse ubwo buhinga butamenyerewe mu Burundi, hari n'izindi ndwara zikunda gufata abakenyezi aba bashinwa bavura, vyatumye abituri ivyo bitaro biyongera kuko barungikwa n'ibindi bitaro bitandukanye. Muganga Nduwimana yarabwije ijwi ry'Amerika ingene izo ndwara ziteye.
Mu ndwara cyane cyane indwara zifata abakenyezi, turabona yuko haje ubuhinga buzanye n'aba baganga b'abahinga b'abashinwa dusaba dukorana. Ubuhinga bwo kuvura abakenyezi bagize ingorane yuko ibihimba vyirondoka birya biri imbere biheza bigasohoka biciye mu bihimba c'ivyariro, ico bita prolapsis genital. Usanga rero igitereko canke ubwinjiriro bw'igitereko casohotse. Ivyo rero n'ukuri ni ingwara igoye cane kandi bangamira abakenyezi.
Mbega abakarigwa n'izo ngwara bobo bari bande?
Ubwa mbere bafise imvyaro nyinshi, murazi biko ngaha mu gihugu cacu ibiharo dufise gushika ubu mu magara y'abantu bivuga yuko n'imiburiburi. Mukenyezi umwe avyara abana barenga batanu, hari n'abashobora kurenza bagashikana indwi cumi turababona. Aho rero ashobora gusanga igitereko cararushe cane, mbere ugasanga ibyahora bifasha kugira ngo kigume kiri muri basa byabaye faible, ivyo bita ma moyen de fixité de l'utérus yarabaye très lâche, bigatuma rero igise itereko gica gisohoka kikaja inyuma.
Muganga Li Yan Fan arongoye uwo mugwi w'abaganga b'Abashinwa avuga ko igihugu c'Ubushinwa cabarungitse gukorera ku bitaro vy'akarere vya Gitega mu kiringo c'imyaka ibiri. Inyuma y'iyo myaka ibiri hazocagaruka wundi mugwi w'abandi Bashinwa bazobandanya bafasha kuri ivyo bitaro. Uwo mugwi w'Abashinwa ukaba amaze amezi atatu ku kivi, aho amaze kubaga abakenyezirana 80, harimo n'uwo bashoboye kurokora igitereko ciwe hakoreshejwe ubuhinga bwa bilanche. Uretse abo baganga bazobere mu vyo kubaga abakenyezi, hari n'abandi bakorera mu vyo kubaga amagufa. Barafise n'undi muganga yazobereye mu vyo kuvura ingwara zifatiye mu muhogo, mu matwi no mu mazuru. Hirya yabo harimo n'umuhinga yazobereye mu kuvura ingwara z'amenyo. Igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ijwi ry'Amerika.
Fidel Antoine Sabimana rakenwe ni nokuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Ncuti bakunze mariko muratwumviriza, tubakengurukire bivuye ku mutima kuri kano kanya mwafashe kugira ngo mubane natwe mu kiganiro wanyu mu ntara. Mukurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Yakoze Innocent Kimenyegeranije amajwi hamwe na Engineer Hadrius yamfashije muhinga bw'ivyuma. Nanje Diane nahazi twari kumwe, tuzongere ejo nkaho twahereye. Ariko hagati aho saa kumi muze kuba hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo mushobore kumviriza muri isanga igice cya cumi na zibiri. Tubafitiye amakuru azubagezweho mu gihugu cy'u Burundi igice isaha imwe n'iminota 30, amakuru muri Afrika no hirya no hino ku isi hose. Ijwi ry'Amerika turaca tubandanya mu ndimi zitandukanye, mubandanye rero muryoherwa n'urutonde rwacu rutandukanye mu ndimi zitandukanye.